naba serikia mashami jigenga abakenyezi ugwaruka amashengiro ryo menyesha makuru mu byago bahoramo n'umuhuza wa matate y'abarundi Benjamin Mukapa bahurije ku rwandiko gwerekana ngene ibintu byifashe mu Burundi hari ico batabona kumwe ico naco ni leta canke inzego zoshira mu ngiro ivyo abanyepolitike bazokumvikana mu biganiro byabo bikaba nk'amasezerano bamwe nka Cyclavire Mbonimpa afarishwe hamwe aprodehash n'abandi basanga ivyumviro babona ko hakenewe vyihuta leta mfata kibanza canke y'ubumwe yumvikanywe ko n'impande zose zegwa n'amatati
inzego fata kibanza iyo yari nzira nyayo inzego fata kibanza zumvikanywe ko nabose kuko leta hari ubu niyo jya kutotunganya amatora kandi ariyo yateye ingorane rero tukagira tuti ibiganiro twibaza yuko iyo nyishu ariyo bazoshikako naho batosha weta mfata kibanza data wanje baze bashire ikindi kintu bazumvikanako mugabo aba ari icyo kintu kizoza gitegura amatora hanyuma kiganye imigambwe hanyuma kigaruke gushyira mu ngiro y'amasezerano y'Arusha kuko wari umutsinyawo abarundi bari batoye kugira bumvikane abakoze ibyaha rero bakakurikiranwa
nyamara abandi nka Faustin Ndikumana afashe hamwe Parcel nabo batanga ivyumviro siko babibona kubwiwe nyabona hakwiye gukorwa ibishoboka byose kugira ngo amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri avemwo inzego zikomeye
inzego z'ubuhumbi na mirongo ibiri nizo zifite uruhara runini muri ibi hasigaye amezi cumi n'umunani amezi cumi n'umunani ni izo nzego eske zoba ari inzego zifasha yuko ibyo bibazo tubibaza ibibazo byo tubyumva ntibizohera amezi cumi n'umunani ibibazo by'impunzi ntibizohera amezi cumi n'umunani ibibazo by'agace y'akazira muntu ntibizohera amezi cumi n'umunani naho umukuru w'igihugu we nyine amaze kuvuga ko atazitoza leta iba ihaje ishobora gukorana ingufu nk'uko biba bimeze hanze hose bacuva ko hari abantu bagira bagende ku mbere n'ubu nta n'ugushaka kunyikwa kurimwo turabibona no mu by'intwari ibereye abantu bese bagatirika imikure mwo rwanje mbega nzobaho gute ubwo ibihumbi na mirongo ibiri hari ikigo hari inzu usigara n'iki ugasanga bibereye muri ibyo ntabwo n'igihugu kibagiwe nicyo gituma ahubwo iyi periyode buraba ku buryo ahubwo amatora abaye tugira imana bakore ku buryo hashobora kuza inzego
Mbonimpa avuga ko iyo leta yumvikanywe ko na bose ariyo yotahukana impunzi ikihutira gutegura ayo matora nk'uko byagenze inyuma y'amasezerano y'Arusha yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri
leta y'u Burundi ivuga yuko nabiyandikishije mu matora y'ibizashingiro yuko ngo ayo bazotora no mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri urumva rero ayo bakumiriwe hari abari hanze n'abo tuba batashe hari impunzi n'abo tuba zatashe nizo ziba zikwiwe kwiyandikisha kugira abajeje gutora n'urya mugwi ujejwe gucungira amatora urya mugwi bashyizeho babumvikanwe ko na bose abanyoro bose bapfunye ibya politiki bakarekurwa
Faustin Ndikumana nawe ati nyabona inzego zizova mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nizo zizosubiza igihugu ku murongo mwiza mu bisata byose
inzego y'inzego nizo zikora ibintu nizo zisubiza ibintu ubona nke icyo bituma n'abanyarwanda tubatera akamu birekane avenue nayo ishobora gushika ko nabo bavuga kahise gusa none kaduza kazogenda gute ubushomeri bw'ubwaruka mirongo irindwi na batanu ku ijana buzoba mu bushomeri gute burya bukene ujya muyaga nk'ubudakwiye izumu z'umutekano ubwo butungane z'igiturire uzorobitorera inyishu gute ubwo buryo butaboneka kugira igihugu gitera imbere abandi bakaba nka amainvestisma ava mu bindi bihugu izo mfashanyo zinjira kugira twubake amainfrastructure dukeneye uzorobikora gute urumva rero ni ibintu bye mbona bikomeye bihambaye mugabo ntushobora kubakomeza cumi n'umunani baza bisura kwa byahize
imibonano bahoramwo n'umuhuza yarangiye kuri uyu wa mbere bitekanzwe ko ivyo bashikirije byose bifatirwa ko mu biganiro bihuza abanyepolitike kuva kuri uyu wa gatatu atagihindutse Cyclavire Niyonkuru y'Arusha ku bw'ijwi ry'Amerika.